ni radio ijwi ya Amerika. Ya Amerika kwa shikiza ya vigano vya yo mukirundi mu Rwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 2022 mu Rwanda turi kuri FM 104 ibice bitatu Kigali no kuri 93 ibice bitatu Karongi muri Rwanda tumirikanira igisoro ku FM 88 ibice 9 ya Voice of Muhabura mu shara no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu makuru we satatu wa Kabulungu radio yacu leo wa Kabulungu kama muri meneza nshuti mwese namwe yakunze radio hejuru ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni kiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyanda bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Ndiyende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mwene ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Ndiyende mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mu isanga. Nyuma yaho mu rwi seni ujeje gutunganya amatora mu Burundi utangarije ikirangaminsi cy'amatora abashinga amateka abakenguza amateka n'abajejwe abajenama mu makomitumba bamwe mu bazokwitoza bari mu bazokwitoza badaciye mu migambwe ahubwo babisabwe n'abanyagihugu bariko baramenyekana. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga turavugana n'umushinjacyaha Dieudonné Nahimana yarigeze kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2022 ariko ntibyagenda uko yavyifuje. Mu kwezi kwa 12 niho yemererwa n'umurwi seni kuja ku rutonde waza kwitoza matora abashinga amateka atekanijwe mu mezi ari imbere. Two kwibutsa kw'amatora y'abashinga amateka mu Burundi hamwe n'abahanuzi bo ku mitumba atekanijwe mu mwaka mu gihe aya mateka atekanijwe ku igenekezo rya 23 y'ukwezi kw'indwi. Amatora yo ku mitumba nayo atekanijwe ku igenekezo rya 5 y'ukwezi k'umunani. Imbere y'ayo matora yose abahiganwa bazohabwa ikiringo cy'iminsi 21 cyo kwiyamamaza. Nkuko rero twabibabwiye mu kanya uyu munsi turi kumwe n'umushinjacyaha Dieudonné Nahimana amaze kwemererwa kuza kuzohiganwa atabikijije mu mugambwe mwamuteneza umushinjacyaha Nahimana. Muraho murakoze ngaho.
Ego tumeze neza, Bujumbura harapfutse, nta zuba ryinshi rihari, nta n'imvura, hameze neza.
Ni byiza cyane rwose. Mutubwire rero icyatumye mufata ingingo yo kwitoza amatora imirije.
Ubwa mbere ni uko musanze mubizi kuva kera nkiri muto, n'andi muntu akora ibikorwa byo gufasha cyane cyane mu gwaruka, ingene bashobora kuba abantu bategura akazoza keza kabo n'akazoza keza k'igihugu. Rero kuva mu mwaka w'2020 niko mwabibonye, bamwe mu gwaruka nigishije maze kwigisha abarenga bashika hafi 2020 mu bijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi, basabye yuko nabaserukira mu matora yari yateguwe ku mukuru w'igihugu, hanyuma ndemera kwitoza. Mugabo ndababwira ko nashobora kwitoza mu z'imigambi kuko nta mugambi nigeze njyamo kuva mvuka. Ndavuga ni byiza nuko amategeko abinyemera, reka ngende nk'ubigenga. Rero kuva icyo gihe nabandanije nigisha ibijyanye n'iby'uburongozi igihe cyose namafite ugwaruka cyangwa nzimeretse gutanga impapuro z'umutsindo kubw'abaheze kwiga ibyo byigwa by'uburongozi bashika ku 2030. Rero ndabatera intege iminsi yose kuja mu bijyanye n'iby'uburongozi bw'igihugu, cyane cyane abakobwa b'abakristu bari mu mashengero atandukanye, kwagura yuko iby'ubuzima bw'igihugu yaraba nabo nyine. Hanyuma nabo barasubira kumubaza bati none kubera iki nawe utujendere nkuko wabikoze mu mwaka 2020 ukitoza, kuko twari twagiye mu z'amatora y'umukuru w'igihugu naho ariko turongo duserukira mu nama nshinga amateka yigenga agashobora gushikiza ibyiyumviro byiwe. Rero kubera ko mbona atakibimbuza haba mu mategeko y'igihugu haba mu bikorwa nsanzwe nkora, nacyo gituma rero nacyo nemera kubajya imbere kugira ngo nshobore gutanga kandidatire yanjye mu bijyanye no kwitoza mu nama nshingamateka.
Icyo kibazo mushikirije cy'uburongozi ubuhinga n'ubumenyi mama muha urwaruka turakigaruka ko kuko amatwi adusubira namwe mwararose urupapuro rw'umutsindo cyangwa agashimwe mu gukarisha ubwenge mu byerekeye uburongozi reka no gutwara leadership byabereye muri kaminuza ya Ghana turabigaruka ko ariko nashaka ubwa mbere na mbere tubanze tuvuge kuri aya matora murashaka kutubwira neza aho mushaka kwitoza ni hehe.
Ego ubwa mbere natora ayo mashinga amateka n'abahanzi ba kumi na zobe itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu z'ukwezi kw'icenda ni ukuvuga
kwa gatandatu
rero jewe nkazoba nitoje nk'userukira abarundi n'abanyarwanda bo mu ntara ya Bujumbura nshasha kuko baherutse gusubiramo ibijyanye n'iringanizwa ry'intara mu gihugu ubu hari intara zitanu rero Bujumbura nshasha igizwe n'amakomine yahora ari intara nka za Bubanza Cibitoke namwe mu makomine yaragize intara y'icyo bita Bujumbura Rural abo bose hari mu ntara imwe ya Bujumbura rero je nitoje mu ntara ya Bujumbura kuko ariho maze imyaka myinshi imba kugira nshobore guserukira abarimu n'abanyarwanda bonyine.
Hari abantu bashobora kwibaza ko kwitoza ku giti cy'umuntu yigenga bishobora kuba bitoroshe kandi nako n'imigambwe nayo nyine kenshi na kenshi usanga itoroherwa mwibwi amahirwe yanyu ngari
nibaza yuko jewe mu buzima bwanjye kuva kera n'abasanzwe bambitse nk'undi bintu byoroshe ko gusa byoroshe ariko ni uko umuntu agerageza gukora ikintu kuko aba yizera yuko ashobora gushika biciye mu kwizerwa n'abamutora cyangwa amushyigikiye rero ntibyoroshe kuko amategeko yarahindutse aho usanga wigenga asabwa ibice 40% kugira ngo ashobore gutorwa muri iyo ntara aduserukira mu gihe abimigambwe basaba abice 20% mu gihugu cyose rero ndabye abazotora mu gisaga mu ntara ya Bujumbura bagera ku hafi ku miliyoni n'600,000 600,000 gutyo rero bisaba abantu bashika 200,000 bazontora kugira ngo ushobore kwinjira mu nama nshinga amateka si ikintu cyoroshe mu gihe uri kwahiganwa n'imigambwe ibisanzwe uri kurakora kandi ifise uburyo butari buke ariko rero ndabye ibikorwa maze imyaka irenga 25 ngo ya muri kino gisagara byagize akamaro kugaruka bitari bike bw'igihugu canke ndabye n'abantu basanzwe batari mu migambi ingene bangana ndafise ivyizigiro yuko ari amahirwe menshi yuko abadonyi biragira bashobora kubaserukira mu nama nshinga amateka cane cane muri kino gihe nibazo yuko urwaruka rukeneye kumva yuko rufise abantu batahura ibibazo vyabo badashobora kubaserukira nizera ko n'abari mu migambwe mu rwaruka badonzora kubera ko bumva yuko sanzwe nzi ibibazo basanzwe bafite kugira ngo bashobore kubaserukira.
Murashobora kutubwira icyatumye muhitamo intara ya Bujumbura?
Ubwa mbere ho ni uko ariho mba maze igihe kinini yandahaba aho atariho navukiye mu ntara ya Muyinga ariko amategeko arakwemera yuko aho wavukiye cyangwa nk'uba umaze igihe uba ushobora kuyitoza rero imyaka hafi 30 ndayimaze mu gisagara cya Bujumbura kandi sinashitse nicara murakoze ibikorwa bitari bike gutanguza nk'ishyirahamwe rya Ninja Dufashe mu gihe iyo myaka yose muri kino gisagara hariho musanzwe n'umumenyeshamana cyangwa inigisha ijambo ry'Imana nk'umwungere mishengero mfise ibikorwa nakoze mashengero atandukanye hariho ariko kandi niho mfise umuryango abana banje bakuriye kuko wajya mu by'uburongozi abantu barakurabira kucitegereza cy'umuryango wawe kutari umuntu utagira aho uhagaze niho byoroshe ko umuntu ashobora kumbona ariko rero kandi ndifuza yuko mu bantu badoserukira abandi muri aya matora batora abantu baserukira intara baja mu gake hanyuma ugasanga n'ibibazo byaho ntabyo bazi nibaza ko ibibazo byo muri kino gisagara cya Bujumbura ndabizi cyane kuko ndahabaye imyaka itari mike kandi niyo nkora ibikorwa byanjye bya misi yose n'icyicaro gikuru cy'ibikorwa ndongoye niho bisumbukira.
Ku bwanyu nihweje nk'ibintu bishobora kubabera intambamyi ku giti cy'umuntu yigenga azoba nkirihe aho nibaza ko mwabiciye hirya no hino kugira ngo muhitemo kwitoza nk'umuntu yigenga nibaza ko mwabiciye hirya no hino mukabona ko ari byo bikwiye nta ntambamyi zishobora kwaba
inama zirahari ya mbere nayivuze niyo ijanye n'ingene bashyizeho itegeko rigenga amatora canke n'ibyiza bashingiro basabye ibice byinshi cyane ku bigenga ni ukuvuga leta iri gusaba ingufu nyinshi gusumba abari mu migambi ica kabiri ni uko abarundi ntibaramenyera cyane yuko umuntu atari mu mugambwe kumbure yoba afise ingufu udashobora gutuma ashobora ico ashikirije ko tugira uburemere ariko niko arabitahura muri kino gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baratahuye yuko ingufu z'umuntu araserukira zizivana n'uko ari mugambi cyangwa atari mugambi bivana n'abamwizeye bagashobora kumusaba yuko abaserukira rero ni intambamyi gatoya ariko nibaza yuko ishobora kuva mu nzira na nyine ikindi ni uburyo murazi yuko yigiye kwitoza mu mahiganwa bisaba kuba ufite uburyo butari buke abanyamigambwe rero basanganye uburyo bwabo baregeranije mu migambwe cyangwa hamwe bagakoresha bimwe ugasanga nta bitemewe uburyo bw'igihugu ariko wigenga utegereza kwikora ku bagenzi bawe n'inshuti urazi yuko kandi amategeko atanemera cyane yuko turondera uburyo mu mahanga keretse hari abarundi bagushigikiye ku bw'ibyo rero bidasaba kugira ingufu nyinshi kugira ngo mu gutegura ibijyanye n'imyamamazo umuntu aronke abantu ngaha b'abagenzi n'inshuti bashobora kuguterera kugira ngo uronke uburyo bwo gushobora kuja mu myamamazo rero intambamyi ziriho ariko ntitwibaza ko zizashobora kutubuza gukora ibisabwa byose kugira ngo umuntu ashobore kurengana amatora ikindi intambamyi itari nini cyane ariko kamwe ariko ikibazo ni uko mu Burundi abantu bose bamenyereye kuba uri muri muvance cyangwa muri opozisiyo ni ukuvuga umuntu wese akubonye akubaza ati kutari mu mugambwe kumburi ku butegetsi kutari mu mugambwe urwanya ubutegetsi none uhagaze hehe twebwe rero mbaza bige turi abantu bahagaze hagati na hagati n'uburi mu bo two tukita muri opozisiyo kuko ntuje kuvuga gusa yuko urwanya ubutegetsi cyangwa nturi muri muvance ni ukuvuga ntuje gushigikira gusa ubutegetsi ariko uri nk'umuhuza aje kugira ngo yerekane inyishu ibibazo igihugu gifite gutorega umuti rero ku bw'ibyo abantu benshi bashaka bati uhagarare ku ruhande rumwe cyangwa urundi hariho n'akandi gatoya kagiyemo abantu bamwe bambajije ni uko no kuri lisite y'umugambwe uri ku butegetsi nasanze harimo izina ry'umuntu twitiranyije amazina yose yitwa Dieudonné Nahimana bamwe bagaca bibaza rero ngo mbega wagiye kwicoza umugambwe cyangwa kandi tukakubona kuri lisite y'abigenga ariko nashaka kuvuga yuko ari ubundi muntu jewe ndwigenga ni kuri lisite y'abigenga
nshuti bakunzi bacu ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi ry'Amerika
ikibazo cy'uburyo turakigaruka ko muravuze intambamyi turaza kandi no kubabaza ibyerekeye ibintu mwebwe mubona ko murushije abandi nk'uko babyihweza igihe cyose hagiye gufatwa inkingo nk'izo uraba uko ibintu ingufu zawe aho zihagaze ibyo turabigaruka ko ariko kandi nashaka tubanze duhe n'akanya umwe mu banywanyi wa radiyo yacu bafite akabazo Majambere Enoch muraho
amahoro
amahoro muri hega Majambere
twedwerere neza na neza i Burundi mu Ngagara muri mu gisagara cya Bujumbura ni ukuvuga muri ville politique
ni byiza cyane rwose
ni ukuvuga turi mu gisagara cya Bujumbura
ni byiza cyane murafite ikibazo murafite icyumviro
twebwe nta cyumviro dufite mwatubwira
turiko tuvuga ku byerekeye amatora yimirije mu Burundi turi kumwe n'umushyiranahe Dieudonné Nahimana zo kwitoza yasabwe n'abanyagihugu mu ntara Bujumbura kugira ngo yitoze ku giti cy'iwe cy'umuntu wigenga urasa ikibazo cyerekeye amatora ukuntu abanyapolitike bigenga bashobora kuhiganwa muri ayo matora
abanyagihugu bigenga nta ngorane barashobora kwitoza nta kibazo amahoro arakwiye amahoro arakwiye turetse yuko baba ari abantu nyine batabona igihugu iyo kiriho kiraca
abo ni bande
bamwe bamwe mu abanye politike baba ariko barashikuza nk'abari hanze n'abari mu Burundi.
Ya bari hanze n'abari mu Burundi. Ubwo rero wewe uzoraba ugutora uzoraba umuntu yumva ibintu by'igihugu. Niko uri kuravuga.
Nukuvuga twe mu gutora ishobora kuraba umuntu ariko arayishira igihugu mu iterambere. Ya demire karandi ishike twese tumeze neza.
Nukuvuga komeza kwihweza imigambi yari kurashikiriza mu kwiyamamaza sivyo? Ni vyiza cane gose urakoze majambere Enoka.
Nukuri tumeze neza ngaha imigambi tuba turabona nta rusasu ruko ravuga nta nkoho iriko iraturika mu Burundi turi. Tumeze neza cane.
Ni vyiza cane gose. Reka tuje na kumushira nahe umusesenguzi ni itanga Simon muraho. Muraho muri hega Simon.
Abandi mu Rwanda
ni vyiza urakoze kuza mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite icyumviro
twarabyutse mu buryo bubiri ikibazo n'inyunganizi twari buca ese umukandida kuba ari umukandida w'inzira aho ngaho mu Burundi nk'uko amatora ateganyijwe kuri wanitangiye kwitugaho kugira ngo imbogamizi yaba abona mushaka kumugonga mu yitwaje ibintu kwiyamamaza se kuri we kuba yari umukandida w'inzira hari abakandida batanzwe wenda n'amashyaka runaka n'imiryango igiye itandukanye ntabwo yumva ko ashobora gusitazwa no kuba wenda we nta bayoboke benshi bamujya inyuma bareba abari mu ishyaka ritangiyeho n'ubundi yumva ati abategereza ko bidashobora kumubera imbogamizi cyangwa inzitizi mu buryo butandukanye by'umwihariko mu buryo bw'amikoro muryo bw'amikoro kuko ibintu byo kwiyamamaza bitwara ibihumbi mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo gutegura kugira ngo kampeni irangire neza bitwara uburyo bw'amikoro bwinshi kuri arabona byo bitamubera imbogamizi kuba ahagaze ari umukandida w'igenga nta muganga wamutanze runaka ngo wenda awugendere hanyuma wenda ikindi anambwire ese kuko iyo bavuze ngo umukandida ngira umukandida w'igenga aba yigenga mu buryo yemerewe ibintu nk'uko umukandida w'igenga ibyo n'umukandida yatanzwe n'ishyaka runaka rigenda n'undi gihe wenda kuba umukandida w'igenga agenera igiti mu buryo bwo kugira wenda nka deparitoma cyangwa ubundi buryo wenda bwo kumufasha kugira ngo amatora ye no kwiyamamaza kwe kuzagende neza mu buryo bwo kwiyamamaza hanyuma arambwira afashwa pe mu buryo bwo kwiyamamaza mu buryo bwo kugira ngo wenda twebwe wenda ajye kwiyamamaza ahantu bigende neza usange wenda bamurindira umutekano ni afashwa pe nk'umukandida w'igenga cyane ko nta shyaka riba ari imirimo ye wenda avuga ngo yaza kumuherekeza hanyuma kukubwira mu Burundi umukandida w'igenga biramworohera ko usanga kenshi na kenshi abakandida b'igenga kubera ko ishyaka riba ryatanze abandi usanga bafite ikibazo cy'uko nta fasiliti yaba ari bubone mu buryo bumwe cyangwa ubundi yumva afite icyizere ko nibura ashobora kugira amajwi yamwemerera guhagararira abaturage mu nteko cyangwa n'ahandi bigadepite neza ashaka kwiyamamaza kugira nimba nta butambagamizi arimo abone gushobora kuzamugora kandi anatanze n'umucyo wavuye ku muhate wagize kugira ngo abe aho ngaho atekereze kujya kwiyamamaza aho ngaho pe nimba nta
murakoze umusesenguzi nitanga Simon. Reka utubazo twawe nka tune dutatu tuduhe mushika nta ryo dore Nahimana akabazo kambere kerekeye ukuntu ashobora kuronka abanywanyi benshi bamushyigikira ari ko yitoza ku giti cy'uwigenga n'amikoro n'ukuntu yoba afite uburenganzira bumwe n'abariko bari baza kwitoza batanzwe n'imigambwe cyane cyane bavuze ikibazo cy'uburyo n'icyizere bafise ko bashobora gushika ku migambi ishinze duha ku ijambo Dieudonné Nahimana.
Urakoze imigambwe ni n'abantu baja hamwe bakahuza ibyiyumviro hanyuma bakagira ababarongoye bakaja hamwe bagashobora gukora ibikorwa bitandukanye muga bafise ibyiyumviro bitandukanye nikumbure n'ibyo mu bindi migambwe ariko ntibabisigura yuko aribo bantu baba bafise gusa abantu bakurikira abantu abaja mashirahamwe ategana ibintu bya politike hari abaja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere abo bose abagize umugwi w'abantu barahantu bafise umurongozi abakurikira rero je maze imyaka myinshi niko nakorera mu mashirahamwe bavuga ko effectivement amashirahamwe adahana ibyicaro bya politike naho icyo jambo nagemera cyane kuko afise uburenganzira mugabo kumbure atabasanzwe yitwa umugambwe kubwiza rero si umuntu yadutse gutyo canke ari imboganda ndabitanguye ndafise ibikorwa nsanzwe ndongoye kumusha gusangana n'imigambwe imwe imwe abo nsanzwe ndongoye mu bindi bikorwa basumba igitigiri rero kubwiza nsanzwe mfise abantu babisavye nico gituma adashobora guhaguruka ngo abiyemeze adafise abantu bamushigikiye gushobora kubikora kera rero no kuraba mu matora y'2020 aho nitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu uravye aho nagiye mu kwiyamamaza n'abashoboye kumba hafi kunshigikira urabona ko turi abantu bake mu gihugu kandi cyane mu gihugu cyose kandi twarabitanguye turarangiza byasaba uburyo bwinshi gusumba kwitoza mu nama nshingamateka ariko abagenzi inshuti umwe yari atereye muco ashoboye abo nigishije abo narebye abampa umuduga abampa amafaranga abampa ibisabwa baratereye turashobora gukora kuva mu ntango gushika turangize rero niba byari bigoye cyane gusumba iby'ubu ba bantu nyine twari turi kumwe n'uyu munsi nibo nizeye ko bazaba bari kumwe nanze n'abandi bashasha bashigikira kugira ngo kujya mu matora neza kandi gushika aho amatora arangirira rero icyizere kirahari nta muntu wari kijeje kugira ngo aje mu kigazi neza ko atajya kidushikako abantu bavuga ko barakora baharuye bivanye ku mbure n'ingene babona ibintu ariko hako umuntu yoza kwinjira mu gambo gusa kugira ngo arondere amajwi atorwe nari gushobora kubikora imigambwe bisaba canke na jeya yaba nari gushobora kubisaba akanyinjiza muri iyo migambwe ariko nanse gutakaza akarangamutima n'amanye nanse gutakaza abantu n'amiserukire basanzwe kumbe batari mu migambwe n'abari mu migambwe banyemera banyizera uko nyine uko nsanzwe ndi nsanzwe ndumwungere ndarongoye abantu mu bikorwa by'imana naho ntabinjiza mu kundi wahora kubera ko ibyo n'ibindi tuba duhuriyemo rero si ibintu nagize kubera muntu atakaza umwanya cyangwa ibikino cyangwa mbafite ibyizere y'uko bizokunda
ego mu kanya twavuze intamba zishobora kuba ariko murashaka kuvuga ibintu mwibaza ko murushije nk'abandi uburyo bwo kuganira n'abanyagihugu mwavuze ko mutangabutumwa mwungere murafise ikiganiro cya televiziyo gihambaye cyane rwose mu Burundi abantu benshi bakurikirana mucuruza bavuga talk show hariho rero mutubwire ikintu mwibaza ko kizotuma mwebwe muja ku ruhande rwiza cyane rwose ku byerekeye ukuntu abanyagihugu bazobizera ibintu mufise murusha abandi n'ibi
icambere nuko je bijanye n'iby'uburongozi si ibintu ndinda kwiga cyangwa nagiye kwiga ni ibintu byari biri muri kamere kanje kuva nkiri mu mashuri mato mato ayisumbuye ahantu hose namye ndi umurongozi kandi nakuze nifuza kubona ineza y'abantu tubanye babayeho neza gusumba uko bari babaye ibyo byatumye rero mubona ngo ibyo bikorwa byose kwitaho abana baza mu ibarabara ngashaka kurugeza aho basherekeye igihugu mu makungu bakaba abantu bangiranwa kuba umurongo w'amashyirahamwe yo kwiteza imbere amashyira amakoperative aho urwaruka rukora ibikorwa byo kwiteza imbere bakarima bagashaka kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa misi yose kwigisha inyigisho z'uburongozi maze mu myaka myinshi ndiko ndigisha rero ugiye kubaza hari abantu bashobora kuba batanze kumbure no mu maso mugabo izina bararizi kubera imyaka iheze naterera ibishoboka byatumye hagera n'igihe aho umukuru w'igihugu mu Burundi anyize akanwa ku munsi wo kwikukira ikidari cy'intwari mu bantu bakora ibikorwa mu bijyanye n'ibyo gufasha abantu bari bafite ibyo bakeneye gusohora ibinyinshi by'ibibazo byabo bafise narose ubushimwe mpuzamakungu bwinshi haba irahe muri Hollande haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi mu bice bitandukanye kubera ibikorwa bijyanye n'iby'uburongozi nama nkora rero icya mbere ni uko biri ibintu biri muri jewe biri kama kandi nimaze kuzana ibyamwe biboneka. Ikindi nacyo ni uko mu bijyanye n'ibihe igihugu cyacyo cyacamwo ingene bayaritwaye bakitwara neza ku buryo utisanga watakaje imyifato yawe kubera ko wirukira amarongo. Sindi muntu niko ndirukira amarongo abanzi mu bikorwa bya misi yose. Hari umuntu muhura akakubwira ati senga ndakwitoza ko mushinga amateka akubwira ndoronke exoneration mba n'imodoka zimbutse canke ndonke umushahara w'imiliyoni zitatu ku kwezi canke iki. Ariko ibyo byose ni ibintu nari nsanzwe mfise, mfise akazi keza, mfise uburyo bwo gushobora kubaho, singiye kurondera inyungu. Niko niyumvira gusa kuvuga ingene ndashobora guserukira abandi kugira ngo dutore amategeko meza, hanyuma habeho no gufasha kugira ngo nihaba ari amategeko ariko adatari meza yo kononera urwaruka, kononera akazuza k'igihugu. Umuntu naho atuba afite ingufu zo kuyabuza ko arengana kuko kumura ari umwe canke abumwemera baba ari nk'abiri canke batatu, mugo ushobora guhaguruka ukavuga uti iki kintu mukirinde murabe n'ibizabe cyorera akazuza k'igihugu.
Tugarutse ku kibazo cy'uburyo nacyo mwize kuvuga nk'abantu bitoza kwitica imigambwe bawusanga kenshi na kenshi abanyagihugu banywanya umugambwe bashobora gushyira amahera hamwe. Sinzi ukuntu byifashe ku byerekeye imfashanyo muhabwa na leta. Icyo kibazo wewe coco mwebwe muzo gica hirya no hino gute?
Birazwi neza ko twaragize n'inama na seni barabishobora guhe dusubiramo n'ejo bundi. Nta mafaranga leta batanga ku muntu ushobora ko agiye kwitoza. Kera barashobora guha imigambwe imiduga cyangwa iki, ariko ubu nta bantu bagakubwa uburyo budategura. Rero nta na rimwe no mu mwaka w'2020 leta nta n'amafaranga atanu yaduhaye cyangwa abantu bari mu nzego bashobora guterera. Oya, umuntu wese agerageza kubaza abagenzi inshuti jewe na mu mwaka w'2020 byasabye yuko umuryango twumvikana ariho umugambi nari nshyise wundi gukora ikindi kintu cy'umuryango, ariko avuga tukireka twabigiyemo ubwo buryo reka ubushiremo hanyuma ubandanye. Rero n'ubu rero tugarutse hamwe guterereza, n'uri ko aranyumva Edoni abona tumuterereje amategeko arabyemera yuko duterereza inshuti n'abagenzi, hanyuma umuntu azaduterera tumenyesha amakonti kuri banki cyangwa nimero zo gutanga ko uburyo cyangwa umuntu ashobora kubwira ati ndabibubatiza imodoka nihagera kwiyamamaza jenzo aha ubuhinga bwanjye bwo kubafasha muri cyangwa kiriya biremewe n'amategeko. Ikitemewe n'amategeko ni ugusaba imfashanyo ku banyamahanga hanze kugira ngo baduterere ibyo tutazokora. Ariko hagati mu gihugu ndazi neza yuko abo nyine bazogutora nibo bahezaka guterera n'igihe bisaba uburyo bwo kwiyamamaza.
Ni byiza cyane rwose. Reka duhe n'ijambo ubundi bunyanyu radio y'ijwi rya Amerika. Telas muraho? Telas
turaho.
Muri muhehe?
Tereye Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe n'umushyira na Dieudonne Nahimana azo kwitoza agaserukira abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura, akaba azo kwitoza ku giti cy'umunyapolitiki yigenga. Duha ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Ikibazo mfise ndabanje kumuramutsa kwanza umukandida Dieudonne.
Rakumva? Ni byiza.
Ego rero jewe mfise amakenga ku bakandida bitoza bigenga. Amakenga mfise nuko mu Burundi gutora abantu batari mu migambwe ibintu bigoye menga kenshi ntidukunze kubona abantu bitoje bigenga baronka amajwi ari hejuru. Rero nashaka ndamubaze icyizere wewe afise kuba yitoje nk'uwigenga atamugambwe arimwo. Nk'uko tubona n'abafise imigambwe kenshi usanga bigorana. Nshaka rero ndamubaze aho abona wewe azobicisha kugira ngo ashobore kwitegwa atogwe ashobore kwitegwa abanyagihugu. Murakoze.
Murakoze. Telas
telas
ano
amazina yawe yose ni nde?
Amazina yanje ni telesforo nizigama
nizigama telesforo
telesforo mkoto kwa suragani lano kubada naande katoe mbega munga kuyumbi na milongiri watu ya mshinga mateka
nara trae wawasa che
waluzi zina jimu watoe la muzi ni munga gani liye kubwa munga kuyumbi na milongiri mshukuri munga
abona toye ndaba
waruzi umuntu cyangwa amenye umugambi rekadeke ndatu na utobishura mugara sakubwira ngo itandukanire dorire hagati yo kuba umuntu yigenga no gutora umugambwe abantu batora umugambwe mugandi application ntibanamenya n'uzo baserukira umugambwe ngene yitwa ariko zewe ntoye nk'uwigenga ubuzi ko nitwa naho Imana Dieudonne usabye telefone uyizi ari cyumvuma cyangwa ari cyumbaza uraheduka ukambaza ukambwira uti ikintu uzokimvugire gucya mu n'amashinga mateka cyangwa uzo turabira ngaha mutubaye ingorane zihari itandu ikintu cya mbere cyiza kubigenga nuko mutora umuntu umuzi ko ari umuntu wimvuga kuri cyangwa umuzi ko ari umuntu atari vuga kukarekare kumutora ariko iyo utoye umugambwe izina rya Yesu ry'umugambwe utohoye niyo baguhitiramo uwo baguha yuko baguhaye na akambwe izina nimero ya mbere cyangwa wa kabiri rero icyizere mfise nuko iyo abantu bakuzi baraheza bakagutora baravuga bati nze ndatoye naka kuko ndamuzi kandi adashobora kunserukira hagutora izina ry'umugambwe ari wose hanyuma bakazumvitiramo uwuzo uza kunserukira kumbure sinzo namumenye ikiringo kiwe cyo gutwara kidorinde kihera ntashobora no kunamwegera ariko ubigenga umuzi kandi ushobora kunamushikira ushobora kunamutuma icyo wifuza kumutuma muri amashinga mateka rero nagomba ngo mbabwire yuko icyizere mfite nuko iyo umuntu aje kwitoza nk'uwigenga bivana naho mico yamaze kandi bivana nuko abantu icyo abantu bamuzi ko rero wowe ndakubazize ni uko utashobora kwishyura uwo mugabo ni ukuvuga nti icyo kubuza kudontora coba ari giki ni uko waba utanzi cyangwa kubera ko ntigeze nza mu mugambwe nibaza rero ko hari abantu benshi bavuga bati nopfuma ntora uwo nzi nzi izina ryiwe mbaho nzi umusanga hagutora umugambwe uzocumpitiramo gusa uzoza kunserukira rero icyizere mfite nk'uwigenga ni uko umuntu adotora umuntu azi kandi ashobora kumenyera mushikiye
ntabakiriyemo uruhara rw'imigambi abanyapolitiki batandukanye bashikiriza gogo nuruwe
ubwa mbere ho ni uko mu Burundi turacyafite icyo kibazo kenshi usanga akajya ko gushikiriza imigambi kataba kanini cyane muraze ko nicyo nyinamamazo iminsi 21 ariko rero nibaza ko uko iminsi iri kuragenda abarundi n'abarundikazi bariko baratangura kubaza bati uzotumarira iki mbega izifuza imigambi ufite utuma ibintu byisumbuye bikagenda neza byo bibihe nicyo gituma rero igihe cy'imyamamazo nticyagera ibyo babwira nk'umushinga mateka nze ndabona nk'ibintu bimbabaza muri quartier aho ushobora gusanga ikiraro cyabomotse kwibarabara mu gukabura uwubwira kugira ngo ufashe bwitorere imuti ushobora kuguserukira gufasha kugira ngo yegeranye abantu bakotize bashobora gutorera kucubaka cyangwa ugasanga hariho amategeko yatowe mugabo rimwe ugasanga niyo ubajije umuntu yaguserukira cyangwa umushinga mateka uti irya tegeko byagenze gutatu sinanaritahuye na neza ugasanga rero yazoba ari gusigura hazoba kwerekana ingene umuntu aserukiye abamutoye azoba abafasha kubona ibibazo bashise mu kibano no kugerageza kubafasha kubitorera umuti igihe rero bisagira hazobaho kushikiriza imigambi ego si cyo kimwe n'igihe witwitoza mu kurwego rw'igihugu ariko n'umushinga mateka arashikiriza imigambi icyo azomarira abazoba bamutoye
ni byiza cyane rwose tushimire rero telesforo ni zigama ku kibazo yashikirije reka kandi tuhe ijambo Bosco ubundi buri manyu radio hejuru y'Amerika Bosco muraho
nayo tura
muherereye
mu gisaga cya Bujumbura neza mu kinama
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nashaka mwongere mu nyibutse izina ry'uwo mutumire
ni umushinga nahe Dieudonne Nahimana
yego nyakubahwa Dieudonne Nahimana yarigize kwitoza muri manda yeruka mu kibazo cy'umukuru w'igihugu naho bitakunze
yego
uno munsi nimba ndabyibuka neza umenga yitoje nk'umushinga mateka mba bore sinabikurikiranye murazi yuko ijwi rya Amerika ngati ifata kuri internet gusa
yego
mbega no munsi ndagonda mumbaza uki mbega nka havuka sinzi neza havuka hariho amazu 10 ajya bita ngo atwagwe no bita nyuma 10 hari sho yigeze abamarira kugira ngo ashore kwitoza kugwe ubwo bashinga amateka nimba atacu yigeze abamarira kwa mwe amazu 10 ivuga naho zokwitoza kugwe ubwo bashinga amateka nacu azomara ntatandukanye nabandi kuko muri make iki gihugu cyacu gitandukanye n'ibindi bihugu aho demokarasi imaze gutera imbere abantu batora nka twebwe abenegihugu basanzwe ntitwapfa gutora n'umushinga amateka wo kugwa rugero yategereza gutorwa n'abandi bantu basa n'abaciye ubwenge sinzi ko ndiko ndabivuga uko byategerezwa mugabo nk'uwo uwo nimba atakigize amarira abenegihugu bajya bo mu mihana 10 mu mongo 10 nivuga n'uko igihugu ntacu azomara ntatandukaniye n'abandi iyo nashaka kenda mwibarize rero mbega ibihugu ntibusa nina mashinga mateka tugiye dutore mu minsi imbere nk'umushinga mateka azokora iki gitandukanye nabo bandi batangwa no n'imigambwe batangwa n'abitoza kugita icyabo muri make ngaha muri iyi sisitemu iyo yagurira kuvuga ngo ni lise ferme mu bintu by'imigambwe mu kwitoza mu gice cy'umugambwe iyo sisitemu niyo yonona igihugu kuko aho abatowe ntashobora mari abene igihugu aho ngo bakorera imigambwe yo yabashyize hejuru rero natubwire nawe nyine icyo twamwitega ko azotandukanya ko n'abandi andi nahaza bari wigenga yego ndazi yuko amategeko ataba amategeko asa nayagoye kuri bo kugira ngo umutekano zo kwitoze ngo ufumenye ngo utore umugambwe ku mugambwe niwe umenga urimo abantu benshi mugabo uzo usabwa amajwi makeya ugeranyije no wigenga none ubu diyo ndo nazo batumarira iki n'icyo yategekanya guhindura ugeranyije no buzima gusa n'ubuzimbye mu gihugu wewe hari ikindi kintu wate gutesha umutwe abene gihugu tumwiteze ko nk'umushinga amateka akabazo kanje nayo
murakoze Bosco reka guha inyishu arafite inyishu z'ibintu amaze kurangura
yego murakoze cyane ego ni ko mu Burundi ukirundi bavuga ngo ahakwishima ushimwa n'abandi rero nibaza yuko wenda gutahura kuko kumbure nibwo bwa mbere unyumvise cyangwa utarunzi ariko novuga gusa kuri nyumba ku nzu 10 noba ngerageze kugabanya ku buryo butoye bushoboka jewe mba mu ntara muhinga muri komine Gasogwe ku musozi wa Kinama rero urabye ibyo nashoboye kurangura aho hantu mvuka sino ndakubidondagura uyu mwanya kumbure nzogera igihe cyo kubibamenyesha ndiko ndabamenyesha ibyo nifuza gushikiriza abarundi n'abarundi kazi ariko birenze iby'inzu 10 ariko sinaho gusa ni ku rwego rw'igihugu nibaza yuko wumvise ko narose n'udushingo dutandukanye kubw'ibikorwa amaze gukora ku rwego rw'igihugu rero umuntu yadukije ukaba ukoresha amarezo sosiyo ugerondera kuri Facebook cyangwa ahandi hose wandike Dieudonne Nahimana Foundation sangwa ari site internet yitwa dns.bi ushobora ibikorwa umunsi ku munsi n'uyu munsi mba ndiko ndarangura rero niwo uzoheza ukavuga uti uyu muntu aricyo yamaze cyangwa ashobora kumarira igihugu ariko ndazi yuko nari umuntu yadukije cyangwa yaje gusa kugira ngo akore nk'iby'abandi cyumvengereza bisanzwe bimeze icyo uvuze uti mbega inama nshinga amateka y'ibizo bitandukaniye ni ahehe n'izindi ni uko demokarasi ni nk'umwana avuka agakura hanyuma rero araca mu heze kugenda aravura yagenda aragwa hasi nibaze ko demokarasi mu Burundi yatanguye mu mwaka w'1993 twinjiyemo mu 1993 ubu iri kwirafata agenda yaciye muri byinshi igenda icumbagira muri bicanke biriya rero nibaza kuko wabivuze abantu batanguye kumva bati byabikwiye gukorwa gutya n'amashinga amateka si kugenda gusa guserukira umugambwe hanyuma iyo userukira umugambwe adugije ukuboko mwese mugaca muduza ni igihe cy'uko habaho ibyiyumviro guharira kubaza abashikiranganzi kubabwira ibidakwiye ko bakora rero nibaza yuko uko iminsi igenda kandi nizere ko no mu migambwe bazotanga abantu bashobora kuja muri ubwo buryo bwo guharira no kuzana ibyiyumviro bishobora kugira ineza abarundi n'abarundikazi bose bitagira ineza gusa aba bashyize ku ntonde mu migambwe yabo rero igihe nabafite n'amahirwe yo gushobora kuba muri iyo nama nshinga amateka nibaza yuko ubumenyi mfite mu bijyanye n'iby'uburongozi namanigisha hirya no hino ngo ugire icyo buterere kugira ngo amategeko atorwamo n'amashinga amateka agire ikimazi abarundi bose rero nibaze kwigihe nisagira cyo kwiyamamaza uzomenya
tubibutse nshimise ko muri kumwe n'abandanya kumviza radio nkwiri hirya amerika turi kumwe na Gérard Ndagijimana muraho Gérard muratwumva
ndabumva
muri hehe
uri Bujumbura
ni byiza cyane rwose mafite ikibazo mafite icyiyumvira duga ku jambo
yego kubaza
yego
ikiganiro turi ko murabona ko kijyanye n'ibibazo by'amatora nabyo abantu mama babiyaga ko rero uko tubaze umutumire mwatumiye ingene yiyumva ingene amatora ashobora kugenda neza akajyamwo bose sinzi ko iyo babifitemo uruhara uko icyo usanga hariho amategeko mengo agomba kurigiza inyuma bamwe ariko rero nk'uko mwavuze yuko azomushinga amateka yarakwiye kutubwira akabirya nyine akasamuga akagashyira ahabona kugira ngo tumenye akabirya azobazanye cyangwa akarusho azobazanye kubera abandi benshi iyo bahejeje kubatora baca bagenda bakigira muri zijya ntebe ntibasubire kumenyekana cyangwa ngo basubire kugaruka mu banyagihugu ngo babayagishe bavugane nabo bamenye ibibagoye ibibazo byanjye byari ibyo mugire Kristo
murakoze Gérard
mushinare nayimana nashaka kugushimira kwica kibazo ubwa mbere nkuko nuko je nta ruhara nabishyisemo mu bijyanye n'ingene amatora azogenda neza cyangwa ibitagenda neza ndi umukandida mu bandi nagiriwe ibakwe ry'uko ibyo natanze byari bikwiye hanyuma nkemerwa n'amategeko y'uko nshobora kwitoza icyo ni cya mbere sindi mu batunganya amatora ku bw'ibyo tuma twibwira ko bazobikora neza aho bageza tumaze kubona bamaze kugerageza kutwereka yuko biko biragenda neza naho tutazi n'ibikurikira byose ingene bizoba bitunganijwe ariko rero kandi kuri icyo kibazo babajije je nibaza yuko akarusho kariho kuwigenga aka mbere ni uko utora umuntu ushobora kumenya ukamubaza ukamutuma udaho umusanga ushobora kumutuma ko ufite ikibazo akaza kukumviriza agishikana imbere cyangwa agashobora kuguserukira no mu ntwaro yaho hantu dufate muri komine mu ntara akakubariza ikibazo kijyanye n'agace usanzwe ubayemo rero nibaza ko kuwise akabirya nuko jewe mu gihe cyo kuzogera cyo kwiyamamaza muzu amuzi uburyo nibaza nzoronka baba bampemba mu nama nshingamateka niyemeje kubushira mu gushyiraho ibiro by'abantu bakora amasaha 24 bitegura kwakira ibyifuzo n'ibyumviro bivuye ku bantu cyangwa abarundi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo nihagira icyo mbaza cyangwa nshobora kubaserukira cyangwa itegeko kanaka nshobore kuba numvise ibyiyumviro byavuye muri abo bose bashoboye kunshikira rero ingufu cyane cyane ziba zo gushyira kumviriza abarundi n'abarundikazi ibyifuzo bafise ku bijyanye n'ibibazo bisa gucamo n'amashinga amateka ariko kandi no kuza gushika aho bari kuraba ibyifuzo bafise kubahuza ari nk'ibintu bashaka gutorera umuti mu mwanya mutoyi bagashobora kuronga umuntu ashobora kubahuza bakicara hamwe bakaganira rero nibaza ko bitandukanye cyane n'ingene abantu baba bazi ku ntonde kubera ko icyo gihe ubuze umuntu ubuze icyo umutuma icyo atashoboye urakivuga uti ntiyagishoboye mugabo wariwe ushobora kumushikira njyewe rero hazaba hariho abantu bafite nimero ya telefone dukorana bambarira bati muri abantu bagutoye hari abantu bafite ikibazo i Mutambu hari abantu bafite ikibazo mu Isare kumbure wababariza Mutanderi cyangwa wababariza mu nama umushikiranganji kanaka tumushikiranganji kanaka tugira ikibazo uko kitaratore ngo umuti kw'amatara yacitse iminsi myinshi habaye ikibazo iki kumbure ni ikibazo cyumvikana mugahabuze ukibaza mbega
kwa mazi achitse muri kacye bizomara iminsi ngahe umuntu akarongo umuntu ashaka gutanga inyishu mbega ko hari iki kibazo kana katago y'abantu cumwavu bagomba kuza kumbure hariyo ubwato bwa bibingorane umuntu akagira umuntu abwira ashikiriza abantu amakuru nyayo batarinze kwibaza canke kuja mu saku abibije biteza ingorane mu gihugu.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Thomas muraho
muraho neza
yego muri hega Thomas
ndi muri Malawi mu gisagara cha Brantyre.
Ni byiza cyane rwose murakurikira neza iradiyo Ijwi ry'Amerika ni byiza. Akandi kazina ni nde Thomas?
Nitwa Thomas Bukeye.
Bukeye duga ku ijambo ikibazo cy'imbuyo
bwa mbere reka shimire umushinga ntahe ku cyumviro yagize cyo gushaka kwitoza nk'uwigenga. Bwa kabiri ni nk'ubutumwa nashaka ko duhumutuma hamwe Imana yo dumufasha ibyo ari karanira akabishyika ko
ni byiza cyane rwose
yego nibyo turazi uko abashinga amateka mu gihugu iwacu basanzwe bajyaho n'akazi bakora rimwe na rimwe usanga birengagiza icyatumye bajya mu nama nshinga amateka nk'abaserutse abanyagihugu ahubwo ugasanga bashyize imbere politiki cyane gusumba abanyagihugu bayibaserukira. Icyo twashaka gutuma uyu mushinga ntahe ni uko hamwe yuzoshyira mu nama nshinga amateka Imana imufashije yuzoharanira ku itegeko rigenga uko abantu binjira mu nama nshinga amateka cyane cyane abitoza igiti cyabo bo byoroshya gusumbya kwemeza kugira ngo n'abandi bari inyuma bazoronke ayo mahirwe kugira ngo mu myaka iri imbere tuzobe dufise abashinga amateka benshi baje bitoza ku giti cyabo. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri ni uko bozosaba muri leta bakagabanya uburusho abashinga amateka birunda ko n'abandi bategetsi kugira ngo abanyagihugu nabo baturakoyoko kuko turabona ko mu gihugu bidasanzwe bimeze neza cyane ku banyagihugu hari ubukene hari n'ibindi hamwe nk'abashinga amateka bozohaguruka mu myaka iza bakavuga ati no burusho duhabwa ni bwinshi n'abandi bategetsi b'igihugu reka tugerageze turabe ko yahantu twogabanya twese turabarundi kugira ngo iby'igihugu bidushikire twese kiba ari ikintu cyiza. Icyo nashaka gushikiriza n'ubumenga cyane icyo murakoze
muri ko muvuga uburusho muvuga agashahara
agashahara najya andi mapime bihereza ndoze bijya byose abashinga amateka baroka muri rusange kuko bari bagira ko ari abantu banyagihugu nabo barabatoye kandi baba bafite amikoro make.
Murakoze Bukeye Thomas reka mushyira nahehe na Imana Dieudonne guhinyisha kuri ibyo bibazo.
Thomas urakoze cyane ku bibazo byiza ubadije ni bise bisore n'intererano kandi amukiriza abantu ba Blantyre muri Malawi narashoboye kuza kuramutsa ko muri we ntitwahuye ariko nahuye n'abarundi batari bake nabonye ari ahantu hari abarundi benshi nizere yuko akajyo kasohoke nzosubira kuza kuramutsa abantu b'abarundi bari hiyo muri Malawi. Rero ku bijyanye na n'ibyo bishikirije womengo warasomye imigambi yacu dufise urumva urinze ubona ingene bitugora kuza kwitoza birinze gusaba ibice 40% kiza mu bintu bya mbere byihute gaze kugerageza gusaba yuko byohinduka kuko icyatumye bishyigwaho umuntu ashobora gucikeka ariko nibaza yuko kitobera intambamyi abandi barundi bashaka kwitoza nk'abigenga kuko igihe tworonka abatari bake bigenga tuvuze ko imigambo ariyo cereka kujamo byotuma kumbure bifasha kugira ngo ntihabe gusa guharanira icyicaro cyangwa kuza guharira gusa ibijyanye n'ibya politiki cyane cyane ku migambi itumvikana ko tuba tubona habaho guhangana cyane cyane. Icya kabiri uvuze ku bijyanye n'ibyo by'uburusho icyo nibaza ko ari kimwe mu bindi bintu bihambaye cyane biri mu byifuzo byacu no kuraba ingene kwiyumvira yuko abantu bari mu nzego z'uburongozi bw'igihugu biyumvira neza yaba batoye gusumba kwiyumvira gusa ibyo bo bakeneye. Rero ibyo urabibona yuko hari igihe naho karero nubabwira usanga ni byiza nk'umushinga amateka arashobora kuronka icyo twakwita nka egzonerasiyo ku bintu abaguze kugira ngo bende kuriha amakori mbwa hari igihe usanga hace habaho no kurenza urugero abantu bakabicuma bakabikoresha mu kurenza urugero basanga ibintu bitumye n'amakori yinjira ngo aze gufasha ibindi bibazo igihugu gifise nubwo tuba turabona muri kino gihe ariko bashaka n'ingufu mu bijyanye n'ingene amakori atangwa ariko ugasanga kumbura umuntu ukora ko gusa ari mu icyo kibanza ntashobora gutanga amakori kandi arafite uburyo gusumba ubundi muntu akora ubuzi buto buto. rero ivyo sinzo ndakurugaruka ko ariko nintagere gihe cyo kwiyamamaza uzobyumva yuko tubishimikira ko yuko abaguhanira yuko ibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa buteza kugabanganwa n'abantu bose bashoboka bigafasha ineza y'abarundi bose kuko uyu munsi nibaza ko abarundi nka 20% ari usanga bakoresha nk'ubutunzi 80% bw'igihugu abandi ugasanga 80% n'abakoresha 20% gusa mu bijyanye n'imigambi yo kwiteza imbere rero namwe ndabivuga kuva mu mwaka w'2020 nta gihinduka n'uyu munsi Burundi n'igihugu gishobora gutera imbere mwanya muto gishobora gushika aho abantu bose baroranirwa kubera ko Imana duhaye ubutunzi bwinshi ariko ikibazo kiba gihagaze ingene ubutunzi butunganywa niyo urabye budget y'igihugu yonyine ingene yubatse ari gibona ko ari utuntu twinshi tugihaze kandi ibyo nibaza yuko atari n'ubwa mbere tubivuze nibaza ko ari bari mu ntera mutanga mu bijyanye n'iby'uburobozi bw'igihugu
murakoze reka duhe kandi ijambo ndabona akanya kari ko karatujana duhe ijambo Nshimiyimana muraho Nshimiyimana murihe ga Nshimiyimana muri Afurika y'Epfo duga ku ijambo ikibazo cy'imvino
Nchimbe ndakota kuterera nabonye umwari mwatangaje kuntanga mara aramuvuga ko ari mutakuganira kubijanye n'ingene amatora giye kuba mu Burundi nagomba guterera intege uyu mukandidwe agomba gufata akanya ko kwiyamamaza abaye yindi nzira ya kabiri nagerageze kabisa namahaye kuraje kuko mu Burundi hari ibibazo byinshi uretse n'ibibazo by'ubutunzi na politiki ihari ni politiki itayicane rwose ku buryo igihugu kitara gisubira inyuma bivanye na politiki politiki ikorwa nabi bigatuma igihugu gitera gisubira inyuma bigatuma abenegihugu batera bikuramo uburongozi babyumvamo nabi kuri ubwo ndamuteye intege nabandanye kabisa ashishikare Imana imworohereze kumbure ashike ku ntego ariko gusa intamba mwimbo nazo hafagira ni ibijyanye n'ibimukuseni utegura amatora kuko femini y'umugambwe CNDD-FDD sinizeye rwose ko hari kizovamwo mu matora kuko baragerageza uburyo bwose femini bakayibwira ingene iza gukora ku buryo ibiharuro babikora bayihagaze hejuru bigatuma ibyari byatowe atari byo bitangaza ndagomba
duga ku ijambo asozera
rero munda make novuga yuko atabanje gukosorwa ibijyanye na seni ngo bahe ubwigenge abiyamamaza bose agatagwasa baramukumiriye mbere yari yatsinze amatora mu 2020 amajwi barayatwara nico gituma n'ubu nta cyizere notanga kuba agiye kwiyamamaza kuko barakumiriye abari bashobora kuronka amajwi rugatwara igihugu muca make ivyo vyiyumviro nagomba guterera
murakoze Nshimiyimana mushe nahe Nahimana Dieudonné Nshimiyimana asa n'utizeye ukuntu amatora atunganya mu Burundi
nibaza ko umuntu wese mu buzima kugira ngo ashobore gushika kure afite kubaho afite ibyizigiro bya kazodo atabaho gusa iminsi yose yahagarara ku bizabaye kuba byarabaye muri kahise cyangwa isiguro ashobora kubiha rero sinoza ngaha ngo nze muze kwiyamamaza ariko ndiyumvira ngo amatora badoyiba cyangwa se nikorera umugambi ku butegetsi gusa cyangwa iki ibyo umwe wese arashobora kubivuga bivanye n'aho abahagaze ariko arabona cyangwa ibintu byamaze kuba ugaheza ukabivuga uti nabibonye gutya ariko uyu munsi reka tugumane ibyizigiro yuko bizaba biri kugenda neza kandi ko uko iminsi igenda cyangwa ibikorwa bindi bizogenda ko se ntizohagarara mu kuri kugira ngo ko bizaba byagenze abari kubabyubahiriza kuko ni mu gimushasha se wari uriho mwaka w'2020 reka twingire ibyizigiro yuko udashobora guhagarara ugakora bikagenda neza rero nibaza yuko tutuhagarara kuri kahise reka tutegure kazodo twizere ko bizogenda neza
ntitwurangiza ikiganiro mushe ntahe Dieudonné Nahimana tutavuze cyane cyane uburongozi mwamye muvuga ubuhinga mwama muri ko muratanga amatwa dusubira ejo bundi mwaronse agashimwe ka no mu rupapuro rw'umutsindo mu mashuri mahuriyo n'abandi banyapolitiki b'abanyafurika bakomeye muri ico mutubwiye kuri aho gashimwe
ego ibintu bijanye n'iby'uburongozi si ibintu naho umuntu aba afite ingabire yo kuba umurongozi akaba arabikoze mu gihe busanzwe ariko birasaba ubumenyi kuko kimwe mu bintu bituma ibihugu byose muri Afurika bisanga ibijyanye n'iby'uburongozi cyane cyane ibyo turavuga bya leadership itagenda neza ni uko usanga hatabaho kungura ubumenyi kugira ngo umuntu yige uburyo bwiza bwo kubikora rero ngiye ngo maniga nami ndabikora kuva kera n'ubu rero dufite ubuhinga ngurukana bumenyi hoho biroroshe gushobora gukurikira ibyigwa uri mu Burundi ukabyiga biva mu mashuri atandukanye urero ariko ndamaze igihe ndiko ndiga ibyigwa muri institute yitwa Pan African Leadership Institute ikaba ikorana na université ya Accra muri Ghana mugabo kandi yabigisha bakabava mu bihugu bitandukanye byo ku isi aho rero nakurikiye icigwa cy'uburongozi mu bya politiki cyangwa bita political leadership professional course uri kurigishwa n'abantu b'abaprofeseri babiminuje ariko kandi banabikora mu byo mu bice bitandukanye y'isi rero n'izi cyo cigwa carimo cyane cyane ibijyanye n'iby'uburongozi bwa politiki ibijyanye n'ibyo kuba abantu babizigirwa mu bijyanye n'iby'uburongozi ibijyanye n'ibya demokarasi ingene amaprinsipe nyamukuru ya demokarasi ibijyanye n'ingene abantu bagira peace building cyangwa ibyo gutuma abantu bashobora kubaka amahoro arama mu bihugu negotiation ngene abantu bahuza abantu ariko bari mu matati byinshi harimo ibintu byinshi bitandukanye amakuru atandukanye rero byabaye byiza nashoboye gukora ibibazo ndabitora rero muri uku kwezi guheze batorongeye impapuro z'umutsinda muri universite ya Accra muri Ghana turi kumwe n'abandi bavuye mu bihugu bishika n'ibaza 38 ariko bariga kandi basanzwe bafite ibyo basanzwe barongoye cyabaye ikintu cyiza cyane cyane mu guhabwa urupapuro rw'umutsindo nabaye nabishikirijwe n'umukobwa wahodorongoye igihugu cya Ghana akaba ariwe yaharaniye intara yo kwikukira umukobwa wa Kwame Nkrumah yavuze ijambo rihambaye cyane ariko yasubira kutwibutsa bari abantu baharaniye intara yo kwikukira muri kahise indoto bari bafise Afurika yunze ubumwe mu gihe turiho turabona yuko ibihugu byinshi muri Afurika bitumvikana gucanamwo rero byabaye ibintu bitanga ibyizigiro cyane ariko kandi sinahajeje n'ubundabandanya kwiga hari n'andi makundi ko ndiga mu bijyanye by'uburongozi kugira ngo umuntu ntapfe gukora ibintu gusa uko abyumva ariko abikora afite ubumenyi afite n'impamyabushobozi
ni nziza cyane rwose turabona n'ubutumwa muri kurashikirizwa n'abanywanyi bacu batari bake kuri Facebook Geeks we yagize ati uyu mushinga amateka ijwi ryanje ararifise ritagabanije uyu n'intwari arashoboye n'ivyo amaze gukora bizomuvugira ivyo amaze gukora bizomuvugira Vianney JJM W nawe ati ni vyiza kuba atanyuze mu mugambwe kuko hari imigambwe idakora neza ayo ni amwe mu majambo ariko ashikiza kuri Facebook n'abanywanyi bacu radio ijwi ry'Amerika mu gusozera mu kanya gatoyi Dieudonné Nahimana nashaka mutubwire mwarigeze guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntibyagenze neza murashaka kutubwira ikintu icigwa mwahakuye mu kanya gato umunota umwe
icigwa twahakuye nuko bwa mbere hoho abarundi n'abarundikazi bageze mu gihe cy'uko bifuza kumenya imigambi abantu bafitiye batagicara kujyana n'ibishobisho ikintu cya mbere kiryoshe mu mwaka w'2020 narabonye yuko ibintu by'amacakubiri y'amoko y'intara byagabanutse cyane mu gihugu kumbure ntibyahezeze na kwijana ariko byaragabanutse cyane rero byatanze icyizere yuko bizongera igihe bigatakaza uburemere byabifise muri kahise ikindi cigwa ni uko byampaye akagiye gushobora kuzunguruka igihugu cyose nashobora kubona yuko ari ibibazo ntarinzi ko biriho ugasanga iyo tuko turavuga ingene igihugu kimeze kenshi dukunda kurabira aho duhagaze gusa mu gisagara cya Bujumbura mu bisagara bitandukanye kubona yuko hariyo ibintu bimwe bimwe ngendegwa ko bikwiye guterwa umuti kugira ngo abarundi bashobore gutera imbere mu mwanya mutoyi rero icigwa ni uko bwa mbere ho byampaye icyizere yuko Burundi burazoshobora kuva mu ngorane twamaze imyaka myinshi kandi inyishu zigashobora gutorwa abantu bagashobora gutera imbere mu mwanya mutoyi abarundi rero baracafite mutima wo kwifuza kubana mu bumwe mu rukundo kugira ngo bashobore
ubumwe urukundo ni yo nkingi ya mahoro mushinga na he Dieudonné Nahimana ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye ndatuko kanya ufite tarika nini ndashimiye ingenieur yadufashije mu ngabwize umato kwa dushimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri sana cy'umunsi mugire amahoro mugoroba mwiza.
Nshuti bakunzi bacu, Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza cyangwa lien mu gifaransa, igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.